Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda muri bene za nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni ku wa kane tariki 13 y'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2018 ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro muri sanga gitaramijwe na Frederic Undikije. Mu kiganiro muri sanga cyo munsi turagaruka ku myingo yafashwe na leta y'u Burundi yo guhagarika abasirikare bakuru bamwe hamwe bari mu karuko ko muzabukuru hamwe n'imitahe mpuzamakungu isaba guhagarika no kurungika mu Burundi bamwe mu bategetsi bakomeye bahoze barongoye u Burundi baba canke bakora mu mahanga muri iki gihe. Nyuma yaho bamwe mu rwaruka bashikirije ivyumviro vyabo vyo kuntu iyo ngingo itotuma barundi bacanamwo, uyu munsi twahisemwo guhutumira abategetsi bajejwe ubumwe bw'abarundi no kubahuza hamwe n'inararibonye mu mwuga wo gutangaza amakuru kugira ngo nabo nyene batubwire ibintu bikwiye gukorwa mu kigihe kugira ngo abarundi bagume bafatanye mu nda. Muri iki gihe turi kumwe na Athanase Karayinga, umumenyesha makuru kiranganywa. Mwiriwe neza Athanase Karayinga.
Mwiriwe neza Frederic, murakomeye?
Yego, muraho namwe?
Twebwe turaho n'ukuri turakomeye.
Yego, me turategereje kandi umushyira nta Edward Nduwimana akaba ari umuhuza w'Abarundi, turiko turamurondera kuri telefone mu kanya nibaza ko ashobora kuboneka, ariko imbere yuko aboneka twari twatumiye kandi na Ambasaderi Guillaume Ruzovio, nawe nyine mbona umengo ashobora kuba yagize ingorane zo ku munota wa nyuma, ariko reka turabandanye gushika aho tubona washinga ntahe. Reka rero tugaruke kuri wewe Athanase Karayinga, mutubwire muri iki gihe haravugwa ibintu byinshi cyane rwose kuri iyo mitahe, haravuga ko iyo mitahe irondera abantu b'ubwoko bumwe abandi nabo bakavuga ko ubu ahubwo hari hageze ko eka ubutungane bukora mu Burundi yanyifatiye kudahana igirwa umuziro. Ku bwanyu ivyo bintu mubibona gute?
Amakenga yo ndiyobura mugabo kubwaje mu byukuri byari byiza kugira ngo ari leta ari abanyagihugu bose ari abantu badushigikiye kuva imyaka n'iyindi kugira turongere dushikire amahoro meza mu makungu. Twese nibaza ko twari duhahamiye ikintu kimwe, nuko Uburundi bwogoroka. Kogoroka rero kugira ngo tuve mu ndyane, tuve mu ngorane, tuve mu ngwano, tuve mu nzangano, tuve mu bwicanyi, mu kwangaza abantu, uburyo bwiza kugira twogoroke n'ubutungane. Burya nta kintu kibicisha Uburundi kiruta kudahana. Kudahana bishe mu 65, mu 22, mu 93, ni ukuvuga twama twegeranye abantu tukica, tukangaza, tugasahura, ntihagire umuntu n'umwe abihanirwa. Ubu rero hamwe tuba bivuye ku mutima mwiza wo kuvuga ati reka dutangure duhane canke tweze, kuko ubutungane sibwo guhana gusa, nubwo ukwezi umuntu ataco yagirizwa vyoba ari vyiza cane. Kandi n'ikindi naco ca kabiri, imiryango y'abantu bavuze imyaka n'iyindi, tugarutse kuri umuryango wa president Melchior Ndadaye, ku miryango y'abakuru bakorana na president Melchior Ndadaye babuze ababo, ni kuki bokwamize amaso mu karere ubutungane ntibwabwiye na rimwe na gato yuko uwabishiwe ababo ari abana banabi? Ibyo ntibishoboka. Ubwa kabiri, president Melchior Ndadaye yaheje kugandagurwa, hari abantu isinzi abahutu n'abatutsi cyane cyane abatutsi bishwe ngo kubera agashavu ngo abantu bagomba guhora Melchior Ndadaye kabisa abafashe aho gashavu nakone ntawigize agacira urubanza. Ishirahamwe mpuzamakungu rya ONU ryarangise abantu baragenda kuraba ingene vyagenze, hanyuma barandika icegeranyo baravuga yuko habaye genocide. Ivyo vyose nta n'umwe yabihanye, nta n'umwe yabwiwe ati nutonde nuze.
None mushikanahe Karayinga, kugira ngo ubutungane butangwe gukora ntihabe uko kwikekana aho ko ruki ikintu gikwiye guhindurwa mu mitwe y'abarundi niki
ikintu ikinyamukuru gikwiye guhindurwa nico nyanya ariko ndavuga ko twemera yuko atagihano atacahana nari mu cyogena kizahanywe ikintu shaka bikifatanya nico nyene kenshi na kenshi usanga abahutu bavuze hamwe umuntu w'umuhutu iba yarisha abantu bakavuga ati urya n'umwicanyi abahutu boca bahaguruka bose ntimumukore ko n'umuhutu abatutsi gutyo nyine bakaba bagira ngo tukingire ikibaba abatutsi bishe mu by'ukuri umuhutu yishe ntaba akiri umuhutu umututsi yishe ntaba akiri umututsi umututsi yishe si umututsi ni umwicanyi umuhutu yishe ni umwicanyi si umuhutu rero kwama dukwegera ko agashambura tuvuga ngo umututsi ngo tumukingire kuko ngo turi abatutsi umututsi tumukingire kuko turi abatutsi abatwa sinzi ko barashikirwa abaganwa sinzi ko barashikirwa muga ivyo byo gukingira ikibaba umuhutu ngo nuko ari umuhutu kandi yarinshe kandi biboneka ko ari umwicanyi nico kitwije gukingira ikibaba abatutsi ngo nuko ari abatutsi kandi barinshe nico kitwije ubwoko bw'abicanyi ntibubaho umwicanyi n'umuhutu umwicanyi n'umututsi umwicanyi n'umwicanyi ico kitwoteza kugishikako kugira ngo twumvikane
muravuze ikintu gihambaye cyane gose kugerageza kudakwegera agashambara kudakwegera ko agashambara ikintu mubona umuzi w'ingorane zabaye kuva kera kuva tuvuge Burundi gutikukira aho wasanze ko kenshi na kenshi batangwe gushyira ibyamoko imbere kugira abarundi baronke ikintu cyo baryanisha ikintu cyo banki umuzi umuzi wote wa gute kugira ngo utavuye ingorane nyamukuru ibyo bibazo bizo kwa bigaruka umwanya wose hoko rw'iki kugira ngo eka ico kibazo cyatumye haba indyane za moko kiranduranwe n'imizi hoko rw'iki
hari ibintu bibiri no bivuga ko ubwa mbere ho je vya moko ntivyazanywe n'abatutsi n'abahutu gusa vyazanywe n'ababiriki n'abandi cyane cyane ababiriki babikoresheje mugabo ibyo nta muntu yubaka ibigaruka ko akabi bakoze nitwe ubu turiko turakabandanya ababiriki baravuye mu murongo kandi noneho ababiriki b'ubu si bo twototeza twotuka ububiriki bwarahindutse ububiriki zibukirimwo abantu babicanyi ugomba kuza kudutwara nka kera ivyo vyaravuye mu nzira hasigaye twebwe ikindi ca kabiri kererega i Burundi harahora ubutungane ntitubigarukeko abashingantare barazi abashinjantahe iyo mutase barabatuma ko bati nimuburane kandi bakababuranisha bakabubaza bakarusha mu iherero bakabusura bakabatuma ko bahakuvugisha ati wewe wavuze ikintu kinini ego wewe nawe wavuze ikintu kinini ego bakiherera bakarusha bakaza bakavuga ati naka wewe wasinzwe musubiza inka musubiza itongo musubiza inzishi y'umuntu ubwo butungane bwari hose si ibintu twirinda gukura mu ijuru cyangwa mu mbiriro sizabemera umuriro cyangwa ijuru
ariko ubwo butungane bw'icyo gihe nuko abarundi batari bwatangwe kwicana nk'uko twayibonye kuva mu myaka yo muri 1960
oya bwariho naho babicanye abarundi ntibicana mu bwinshi kandi ntivyamenyekanye nk'uko tubizi ubu na kera hariho abantu bicana ariko igihambaye nuko abarundi ntitwirinda kurindiriye ya ibintu bitangaza bivuye hanze bizanywe n'abazungu batwigisha ubwenge nabone badafise kuko nabone baragwanye nabone baricanye i Burundi turafise inyishu inyishu y'ingorane zacu izova muri twe kandi iriho igihambaye nuko twebwe twokwemera tuti intahe niyivuge intahe kandi ikubise mu gahanga ikindi cyari kiryoshe rwose mu Burundi ni uko naho mwaburana naho wasinzwa baca bakubwira ati ubusinzwe ntibatsindaho kenshi baca bagutuma n'inzoga bati mwese muzane inzoga abantu munywe musubire mwumvikane bwari ubutunga ari gukunga igihugu gukunga abanyagihugu si urazi ko mukaji za kiburundi atamuntu ego harabo muka harabangazwa ariko nta ujanwa mu mugozi ngo agiye gupfungwa uburundi bwamye bufise uwo mutima w'ukugira ati ntahibuke gukubise mu gahanga mugabo baguhe uburyo bw'uko wiyunga ukaja mu bantu n'icyo twabigarukako
mu majambo bake cyane rwose ikintu mwubwira nk'abantu bashaka kwitwaza iyo ngingo ku mpande zose kugira ngo ba ika baryanishamo ko bavuge ko bari kwarondera abahutu cyane bari kwarondera abatutsi cyane yari kwihora ikintu mu babwira niki
cyane nababwira ndi umve rero burya kwica gutoteza kwangaza umuntu mu byukuri ubukozi ibicumuro byinshi mugari igicumuro cyabe nuko kuba wishe umuntu umuntu wangaje icyo nico gicumuro cya mbere igicumuro cya kabiri uba utumye umwana wiwe n'umwuzukuru wiwe bazokwaba bagomba kwihora rero tudaciye imanza ngo dusubire twumvikane yuko igicumuro cyose gihanwa burya tuba turiko tubiba urwango urwango mu myaka icumi mu myaka mirongo ibiri mu myaka mirongo itatu Petero Nkurunziza yamavuga yuko umubyeyi we bamwishe mu mirongo irindwi na kabiri raba aho atugejeje raba abana bishwe muri iki gihe ababyeyi bishwe muri iki gihe abapfasoni bafashwe ku nguvu abana b'abapfasoni bafashwe ku nguvu bazogira bate bazoshaka kwihora mu myaka icumi imyaka mirongo itanu tuzobasanga imbere igihambaye ni uko twogira twumvikana twese tuti harageza yuko urwo rufatane rw'inzango rw'ukwama tudutotezanya tururandurane n'imizi kuko ntiturusige mu bana bacu kuko abana bacu tubasigaranye iryo shano bazokama bihorahorana urutavanako ivyo nabyo ntitwobishira imbere kuko guca imanza ni vyiza mugabo kumenya yuko atamuntu n'umwe twoha uburyo kugira ngo yihore se yihore nyine yihore mwene wabo yihore mushikiwe yihore tubiheraheze bihere bive mu nzira mugabo ndazi yuko ubu hari amasekenga menshi i Burundi havuga ati Petero Nkurunziza nawe bari yari yaciriwe urubanza rwo gupfa dosiye ziwe yarazikuye mu butungane raba afatishije abatutsi gusa bavuga
icyo ni cya kibazo twavuga ko abantu kenshi na kenshi hageze benshi barasaba ko ubutungane bwo haba ariko ubutungane butangiye gukora usanga benshi kenshi na kenshi abantu bitwaza ubwoko bwabo nicyo n'ikibazo kihambaye cyane rwose mu Burundi reka tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Etienne mwiriwe neza
ndabaye mwiriwe ku Ijwi ry'Amerika
mwiriwe neza Etienne muri hehe
bo tuvugana neza mpagaze Bujumbura mu Burundi tumva neza gatanu kuri gatanu kuri tunini
akazina kawe ni inde k'ikirundi
nitwa Nsanzamahoro Etienne nkuko wabibonera kuri Facebook
Nsanzamahoro murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku mitahe yasohotse ikayo guhagarika no kurunika mu Burundi abantu bikekwa ko bafite uruhara mu iganda kugwa rya Perezida Melchior Ndadaye duga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro turiko mu mushyantahe Karayinga Tanaza no mu menyeshamakuru kiragirana duga ku ijambo
ubwa mbere nagira mu ndamukirize atanaze ndamuhaye miriwe
yarakumva duga ku ijambo
ego nduga ku ijambo bya nibaza yuko ibintu byabaye mu Burundi tari kinyigezwa jewe ndibuka yuko intambara zabaye mu Burundi zahitanye abantu batari bake ubwa mbere mbanze gukengurukira vyimva mutima ubutungane bw'igihugu cyacu kuba bwikanguye kuri iki gihe kuko urabye ibintu byabaye mu Burundi n'agahomera buno iyo ndabye ibintu byabaye kuri Ntega na Marangara niyo je nari umwana muto niyo narindi ku ndege ikarasa abanyagihugu bariko bararima birimira mu mirima atakintu na kimwe bazira na cya kintu bakwiye kugikorerako nkenguruka ubutungane nkenguruke ubutungane bw'u Burundi kw'iyo ngingo bwaraye bufashe bwo guhagarika bamwe mu bagirizwa bujya bwicanyi bwabaye kuko iyo byancungu ya demokarasi ikicwa je ndibaze uko atakintu nakimo cyari kuba uraje nzira karenganye zapfuye abyo no byubwoko ariko baravuga harapfuye abahutu harapfuye abatutsi je nibaza yuko hapfuye umurundi bukuye gukora kuri bose icyo ndagisaba ariko baje kuyisonga barabe abatije bya bicanye bwabaye ni ibintu byatu abaje kano biri mu maraso yacu bitagupfa bituvuyemo urazi ibintu byabaye inani n'umunani mbega barangara ibyo nawe ndashaka gushimikira ko cyane nabyo nyenda mbunira kagoye ujya mu gwiseze ahubwo uko wari ukwiye gutangura kwa cya kibazo cyane gara marangara kuko amanyagihugu ishavu bafise n'ubu kutamenya ukuri ukuntu indege zijya kurasa abantu atacyo na kimwe ariko barabwira nabyo nyine badakwiye kukiraba.
Egume murakoze Etienne rika duhina ijambo kandi Piyo Piyo mwiriwe neza.
Muraho neza.
Muraho muri higa Piyo.
Ego
muri hehe? Ego
ese nakomeza kugenda ku byamoko hari ahantu bagera ese harakorwa iki kugira ngo amoko yashirwe hasi bashireho gahunda ya ndi umurundi?
Murakoze Etienne, murafite ikindi kibazo?
Ikindi kibazo nakongeraho.
Hello? Ego mereka reka dujambo umushya na hite kumwe karayenga agira cyagivuze kubishikirijwe na Etienne na Pio Etienne uravuga ku bwicanyi bw'abantegamarangara Pio rawa kababaje kibazo gihambaye cyane rwose kivuga ati mbega ni kuki abarundi bwo mushira imbere amoko yanyu.
Ereka sinteza namarangara gusa mu 65 ibukeye abantu barishwe mu bwinshi b'abatutsi bwari ubwa mbere kwanza mu 72 mu 78 mu 93 gushika n'ubu abantu bishwe ntibaharukwa kandi abishwe benshi n'abahutu abishwe benshi n'abatutsi hari abahutu bisha abatutsi hari abatutsi bisha abahutu mugabo urumva ndiko mvuga nabi ndiko mvuga ngo hari abahutu bishe abatutsi mu by'ukuri si uko byari bikwiye ko nobivuga navuga nti hari abantu bitwa abahutu bisha abatutsi hari abantu bitwa abatutsi bisha abahutu abo bantu nibyo nabyo mvuga kare uwishe ntabakira abaye umututsi wishe ntabakibaye umuhutu ubwoko bw'umwicanyi ntibubaho ubwoko bw'umwicanyi nuko ari umwicanyi nyine mugabe umwicanyi nawe umucira urubanza tufata ngo ikivunga ngo abahutu barishe nivyo abahutu benshi barapfuye mu 2002 ariko imbere yaho hapfuye abatutsi benshi nivyo mu 1993 abana baturiwe ibubu mu nzu iri kwibarabara barabatutsi nivyo abana bishwe ibuta harimo abahutu harimo n'abatutsi abahutu biciwe bacururiwe mu nzu muri provinsi y'Karuzi bacururiwe n'abatutsi abasoda b'abatutsi ariko ivyo byose tugiye turabitonda wosanga uvuga uti none abishwe gusumba abari nibandi ivyo ntitubijemo kuko naho ho bahishwe abahutu babiri ntibikwiye ko bokwicwa kandi uwishe yari umuhutu si umuhutu ni umwicanyi nico nagomba kugaruka ko umushe
nkadaamoko
bizotugeza naho bizotugeza na gato ubwoko bwiza twe dusangiye turi bene Burundi ahubwo abantu tugerageza kuvangura niyo mugenzi wo kwama gushira imbere ubuhutu bwawe ubujiji bwawe mbega ubwo bujiji buzokumara iki muri iyi si y'ubu ugiye gusaba akazi muri Kenya uzotana mu mitwe n'umunyarwanda w'umucaba canke w'umwega muhure muri Kenya musaba akazi hamwe azokunesha kubera iki canke wewe uzomunesha kubera iki kubera ko uzora umujiji ubwo ni ubujuje ubutagira uko bungana ibyo ntiyamyeko ntaho nibyo guturenza nyine kuko niko twabifata muri iki gihe tugeze ko ntaco bikizimariye na gatonya
ntaco bimaze muri iki gihe turimo nicyo gituma nyine abarundi n'abandi bose bakwiye gushira imbere ibikorwa bakora eka iby'ubwoko bikaja ku ruhande turi kumwe muri iki gihe n'ubundi mumenyesha n'ubundi mu nyuma y'iradiyo ijwi rya Amerika Jean Bosco Mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Mwiriwe Jean Bosco.
Mwiriwe.
Mwiriwe.
Kigali mu Rwanda.
Kigali mu Rwanda. Kandi kazina ninde?
Mwiriwe Jean Bosco.
Yego me duga ku Jean Bosco ikibazo cy'imvuyo.
Yego ndamo ndamukije mu tumire mu tumire.
Ara kumva duga ku Jean Bosco.
Niko kimbona utwara umwe bwa Afrika goma yivanga mu bintu by'ubutungane bw'u Burundi kandi mbona ibindi bintu ibindi bihugu bica bica imanza nko bisaba nahubwo ikintu twosaba ibihugu byakiriye izo nkozi z'ibibi ni zivyoherereza baze mu Burundi babakatiye urugo kwiye bareke kwishinga bazika bakoze amazu kuko radi mu Burundi ibyakozwe ni byinshi umuntu yarabuze n'umutsi yarabuze kandi kwese turiye mu ngubo n'iki gituma bashaka kubaka ikibutso cy'ubumwe gihoresha abarundi bose turasaba y'amakungu ariko guhagarara mu rubi rw'u Burundi bari cyo inta ikubite mu gahanga abakoze byanze se mu Burundi
murakoze Jean Bosco reka duhe n'ijambo kandi Remo muri
beneza
muri hega Remo
nde Kigali mu Rwanda ku gisozi
yego me kandi kazina ninde
Ruhamya
Ruhamya duga ku ijambo ikibazo cy'umviro
ngira ngo bagakwiye kubaza abo bantu aba bakoze ubwicanyi akababaza tukamenya ukuri ahantu kuri gukeka umuntu utamufashe ngo umubaze ngo ukuri kurahangaha mwumva nta kintu byagezaho ariho tuzasanga ba barundi baba inegihugu bagiye bahunze none nubwo bwicanyi hari ikindi kintu wenda kiba kibukurikiye byangwa wenda nsobanuye ese ni ukwica abantu gusa cyangwa hari amabi y'igitsina yakozwe hari ibindi bintu byakozwe nicyo kintu nkwenda nyirango mbaze imicure kuba namenya niba atari ubwicanyi gusa bwonyine bwakozwe
murakoze Remo ikibazo Jean Bosco cya mbere yabajije ni ikibazo mushya ntahe karayingana nawe nyine ngaha nibaza ko adashoboye kwishyura ko abaza igituma bategetsi barongoye ubumwe bwa Afurika bivanga mu byerekeye Burundi ariko reka ndamuha akanya agira icyo avuze kuri ibyo byose byashikirijwe na Jean Bosco na Raymond duga ku ijambo Atanase
erega abatwari Afurika bagombye guhanura bagombye gusukamo mabisi kugira ngo abarundi ntidusubire gushihana kubera kuko iyo mitahe yarungiswe kubera abantu bafashwe kuko bobo barabibona yuko harimo umusego nyamukuru ni iki ni ugufata umuntu ukavuga uti mvuga ukuri nduzururireko gufata nk'umukuru wahora ari umukuru w'igihugu Petero Buyoya ukavuga uti nibamufate umufashe usabye ko bamufata urazi ko akorera Union Africaine ubu rero uvuze uti nibamufate uteza gutanga ibihamya byerekana yuko akwiye gufatwa koko none nk'uko yabivuze wenyine yabyivugiye ejo bundi harabaye commission d'enquête ya Nations Unies zibigize bamuvugamo harabaye urubanza urwo nyene rubanza rwaciye umugari rutashise ku mpera yarwo urwo nyene bagomba kugarukana urubanza rwarabaye Bujumbura ntiyapfuzwemo ariko ubu bakavuga ngo bamufate bamujane kabuke bo abi Bujumbura ubu umuntu yovuga ati icyo bibashe bashingiye ko nikire ko mbona kigeze bavuga n'abandi abandi bose kumbure bo barafite amarisha muga ibyo byose icyo bigamije ni iki ni uko abanyafurika ibindi bihugu biduhanura si uko mubifata kuko muri arya masezerano yo bya Arusha birya byari bari babitegekanije yuko urwo rubanza rwandataye urwo rubanza rw'abantu bakorana ndataye urwo rubanza rw'abantu bishwe abahutu n'abatutsi bishwe ndataye bamugandaguye baze barushinge tribunal penal international iyo severe ivugwa iyo barashize mu nzira ni byiza naho yakoze nabi ibyo n'urundi n'irindi jambo ariko hari ikintu abarundi abatwaye Burundi kuva imyaka 13 nize batsigize bashyira imbere kuzana urwego ruca imanza urwego mpuzamakungu urabona amabi yabereye mu Rwanda harabaye genocide y'abatutsi ariko harabaye gacaca harabaye tribunal penal international pour Rwanda arusha harabaye inzego muri Cambodge harabaye inzego muri Yugoslavia harabaye inzego zicimaza handi hose ariko abatwara Burundi ntibigize bashira imbere y'ugushyaho ubwo rwego kandi ruri muri akorda rusha
icyo kibazo mubaje ni kibazo gihambaye cyane rwose
icyo
kibazo ni kibazo gihambaye cyane rwose atanazi karahinga hariho n'abantu benshi bibaza igituma iyo sentare yonyene ika wamurwi ujejwe ukuri n'ukuri kuriranira washinzwe ejo bundi kandi mu masezerano ya rusha bari basabye ko uca ushirwaho buno nyene ubwo ntihari kibazo cy'uko mu Burundi gutohoza ibyaha byakozwe nk'uko mwamye muvuga ari byinshi ari ikintu abantu bose bakora ko bagasha
barasha nyene kuko bo barashari muri uwo mukenyuro yo kuvuga ngo sever kijya bashize mu by'ukuri bashaka yuko ivuga ukuri kw'abahutu gusa nibyo nibaza Petero Nkurunzi ashaka kwerekana kugaragaza amabi abahutu bakorewe mugabo nkuko umushinga ntaya bivuze kare hari abahutu bishwe benshi
aho mugiye muri wa mutego Atanasi Gahungu mugiye muri wa mutego w'abandi bavuga ko habaye utungane benshi baca bazana ikibazo cy'amoko
oya yese ngiye muri uwo mutego na gatoya mvuze nti igituma mvuzenye abantu ucubona abantu bagira ubwoba cyangwa bagira bati mbega abo bantu bafashwe abantu barungika umutare ko tubona umenga n'abatutsi gusa bica bigaruka kuri iyo severe twamye tuvuga severe yari mu masezerano ya Arusha hamwe na n'urwego rucimanza severe nta mazi izoca severe izotohoza imenya ibintu ingene byagenze imenya bishe abana ibuta imenya abantu bishwe muri Ntega na Marangara ivyandika ivyegeranye mugabo siyo izocimanza kandi severe naho yoyifite inenge ni byiza kwihaba ahubwo ikibi nuko urwo rwego rushimaza rutigize ruhaba nico twosaba ahubwo kugira bati tukurikije amateka yo muri Arusha tubwireho severe twongere tubwireho n'urwego rushimaza ico nico cabujije nico gituma abantu benshi mahanga bavuga bati ivyo bintu Petero Nkurunziza ariko arazana kumbe ni vyiza mugabo hari ikintu yibagiye nuko kuzana urwego
rw'imanza ego tubibutse inshuti mwese ko muri kamera bandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Thomas miriwe neza
miriwe
muri gatoma
ndabizendera
akazi na kikirundi ninde
ndashimiye
murafite ikibazo murafite cyumviro
ego ndenda kubaza kushika kuri tungahe ariko nkajya n'ikibazo nkibaza nti mbega amoko afise ikibanza kihe ku muntu aba agomba gutwara yitwa katwarira Abarundi mu gihe Uburundi burimwo amoko menshi nkakunda kwibaza ntiyaba igihugu cy'Uburundi kari kimeze nka Congo umuntu atwarira ku moko yo twara gute mu gihugu cy'Uburundi cyoba kirimo nk'amoko amajana ujya ko muri Congo yaje no vuga nti abatwara buno munsi bari bakwiye kuraba neza ikintu cyitwa ubwoko n'ikindi cyitwaje bagakoresha ukuri bakagendera ukuri bagatwarira bose nk'uko demokarasi yategeka kubigira rero hariho n'ibindi bitiranya demokarasi n'ishyabu n'inzigo kumbure wankore ikibi kazima sikiri ubutegetsi nanjye reka ndamwihore n'imyitwaje ko ndiko nubahiriza demokarasi icyo kizigira ko kiragaruka aho zihura ngo ndadaye ngo yarishwe ugazihura bariko bahiga abamwishe barondera abari mu ntwaro icyo gihe nk'uko umenga bari mu ntwaro icyo gihe bose babyumvikana ko haba mu za gisirikare cyangwa mu z'igisivire ukamenga bose babyumvikana ko kugira ndadaye aganda gupfa urumva ibyo ni ibintu bivuga nti bari bakwiye kubanza kurindira hakaba ubutungane yigenga atawugegamiye mbere twovuga mu demakungu ukora ku icyo kibazo kuko kijya n'ikibazo cyo ku rwego rwo hejuru bidashobora gucibwa n'ubutungane ubwo aribwo bwose kubera ubutungane kenshi muri ibihugu uhura butegekwa. Rero icyo kibazo nimba bari bagomba ko kujya mu ngira bari bakwiye kuba sentare mpuzamakungu nka kujya habaho sentare gihana ibyaha by'ihonyabwoko n'ibindi byaha byibasiye inyokomuntu mu bwabo ntihabe amaleta. Kuko umaze kumva ati hari leta turabye ni ngene irakora uno munsi ugatuvuga ngo igira irondere aba uno munsi babagiriza ko bagombye gutembagaza ubutegetsi bagomba kugaruka ku butegetsi kubw'igikenye ukaduhura ba bandi nyine bagirizwa ibyo ntibake baronderwa ngo bafatwe ku bya dendadaye.
Urakoze Thomas. Sozera, sozera.
Kandi kabazo. Alo?
Sozera.
Hari akandi kabazo abantu basamazwa n'ibintu bita ubwoko ngo hatwara umuhutu. Turabye kuva bashyikira ubutegetsi muri 2006 uharura abahutu bapfuye kuhura basumba n'abapfuye mu 72 nk'uko bayivuga kandi hatwara abahutu. Rero ibyo by'amoko abantu nobahanura ko batobirabira ko ahubwo boraba ikiza kiri kumvira ko bakaba icyo bashima ikibi nacyo bakasinegura uko kiri kose.
Murakoze Thomas. Reka duhe ijambo kandi Emmanuela. Emmanuela muri neza.
Niriwe
muri he Emmanuela?
Ndi Gitega mu Burundi.
Akazina kirundi ninde?
Nitwa Ntakarutimana Emmanuel.
Ntakarutimana, murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Ndafite akabazo kajyanye na n'icyo kijyanye n'uko bahamagaje ababo barishe Perezida Melchior Ndadaye.
Yego.
None abo bavuga yuko ngo abo bahamagaje ubutungane bwahamagaje yuko bwo bari ubwoko bumwe bo bafise uruharuhe cyane barafise uburenganzira bwo gushikiriza ati abandi batari muri ubwo bwoko bo bafise mu ruhara ati naba. Ikibazo cya kabiri, mbe ko Perezida Buyo yoba akora muri Union Africaine. Union Africaine irashyize amategeko avuga yuko umuntu ayikoramwo naho yoba arungikwa aronderwa n'ubutungane bwo mu gihugu cyiwe budashobora kumurungika. Cyane ikibazo cya gatatu, mu gihe cya henizo manza nasiyonzini isise uruhara uruhe rwo kugira abo bantu baba bagirirwa ibyaha barungikwe mu bihugu byabo bashobore gucirwa imanza. Kabato ibibazo byanjye byari byo muragize neza.
Murakoze Emmanuel. Nta Karutimana, reka duhe ijambo umushyanahe Atanazi Karinga agira icyo avuze ku byashikijwe na Toma Ndayishimiye na Emmanuel Nta Karutimana. Toma, wewe bavuga ko kibazo cy'ubwoko abarundi bakwiye kugishyira ku ruhande, duga ku ijambo.
Ko nibyo yeje yabivuze, kare twabivuze na kare twabisubiyemo, hari n'umushinjacyaha yabivuze ari mu Rwanda. Ubwoko ubu ntacyo bwokumarira, ntibuguha akazi, ntibutuma umwana wawe aronka ishure, ntibuguha bourse yo kuja kwiga ubuganga muri etazi. Tubivemo uko ni ibintu ataco bitumariye na gatonya. Ikindi cya kabiri ni uko erega kwandika imitahe biroroshe, kuvuga ngo naka nibamufate, naka nibamufate, naka nibamufate, ibyo biroroshe kandi nta buhinga burimo, nta bushinga ntahe burimo. Ubwo ejo bundi haraciye imyaka twarahuye na Perezida Petero Nkurunziza, ndamusaba umubonano mu Kirundo, hanyuma aranyakira. Hari mu kwezi kw'icumi umwaka 2004 ntiyari bwaze yaraciyamamaza yarakira umushikiranganji. Hanyuma ndamubaza nti none kumbe mbona umenye gusa n'umuntu agomba kwitsoza ngo ube umukuru w'igihugu, kandi baraguciye urubanza rw'uko nawe wishe abantu, kandi waciye urubanza rw'ugupfa, ubibona gute? Hanyuma aritwengera avuga ati birya n'iby'ingwano, Petero Buruyoya yaranciye urubanza rw'ugupfa, ariko natwe mu nama y'abadeje mu nama yacu twaciye tumucira urundi rubanza rw'ugupfa. Ibyo binyibukije ibi biri ku birabo ubu. Petero Nkurunziza na wene yarishe hamwe bavuga nk'uko abandi bavuga, uko bavuga bavuga Petero Nkurunziza ni umwicanyi. Mugabo ntushobora kubivuga hamwe atarwego twamuciye rubaza mu byaha cyangwa mu bwicanyi bw'ubu yakoze mu myaka buyoya yatwara baramuciriye rubanza urwo rubanza sizi ko rwari rwo cyangwa rusari rwo rwari rwagondagonze mugabo igihangaye nuko rwaraciwe mugabo ahafatiye ubutegetsi hagusaba ati barusubiremo bamweze yaciye afata dosiye zose arazifuta none uwo muntu yishe bavuga ko yishe uwo muntu yaciriwe urubanza uwo muntu yashikiriye ubutegetsi hanyuma ntibyubaho ubutungane ati singe naje nsabe barusubire mu akaba ariwe ariko arumva imitahe wumva adateye ubwoba amakungu uwo muntu asa n'uwo nuriko arikwegera ko wenyine akandi agomba ko twibagize amabiba
amazi ibyo birego mushana yatanaze atanaze karenga batashikirije icyo gihe imbere yo kwitoza ibyo si bya bindi nyene wa mutego abantu baguma bagwamwo ibintu bijanye n'amoko
oya nkuru ziza si ntumuhuri umwe ubwoko ibintu bamwagiriza byariho dosiye yariho yari yarashikiye mu rukiko bari baraciye urubanza ibyo simvuze yuko urubanza rwaruciwe neza siho narindi sindi umuvugizi wiwe mukanibaza yuko uri umurundi uri mwene burundi ushikiriye ubutegetsi cyangwa udashikiriye ubutegetsi urafise uburenganzira bwo kubaza abashinjantara basasa mu rwego rw'abashimanza asubiriramo kuko naje nibyo bariko barasaba ku rubanza rwandadaye kandi ni byiza ivyo ni byiza cyane kubwira abantu basaba ati imanza zacu zagumye mu karere nimuziheze ni byiza cyane icyo nagomba kuvuga ni uko umuntu yishe bavuga ko yishe yaciriwe urubanza yafutishije urubanza rwiwe siwe yofatisha abantu nicyo gituma tuvuga tuti igihambaye coshirwa imbere ni uko hoza urwego mpuzamakungu nk'uko byari byanditswe mu masezerano y'Arusha urwego mpuzamakungu rwoca imanza
tugarutse kuri iyo mitahe mushana yatanaze karahinga iyo mitahe yasohowe n'abashikiza amanza mu Burundi ntiyasohowe n'umukuru w'igihugu
niko byitwa mugabo mugabo ubutungane bw'u Burundi mwenga busa n'ubugondamye sinagire mvuge gatoya mugabo kenshi kanini ya cyane ndaguhe nk'akarorero uno munsi batumye ko baserukira ibihugu byabo i Burundi ngo baje kuraba ibyanzu bavuga yuko biciyemo abantu hanyuma BBC yerekanye amaraso ava munsi y'ibyanzu abaserukira ibihugu bagiye kuharaba hanyuma warumvise ko umukuru wa procureur general yavuze yuko ngo bahiciye impene uca wumva yuko ivyo bintu bizahuye nuko umuntu yokwiyumvira ingene leta itwara n'ubutungane busasa kandi bugaca imanza mu by'ukuri bavuga rumwe
icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose ibinyamakuru byinshi biriko biratohoza kandi nibaza ko hariho amakuru azosohoka hari ibinyamakuru byinshi biriko biratohoza iyo nkuru ni inkuru nk'umumenshi amakuru twe tuvuga tutoba tutoshi manza tutobona aho bihagaze kandi hariho ibinyamakuru byinshi biriko bitoza
uvuga inkuru yihe
ego iyo nkuru ye iyo nzu reke iyo ni inkuru nibaza ko hariho
je ico nagombye kuvuga si kuvuga ko sinavuze yuko abaserukira ibihugu byabo inkuru y'ugutohoza nivyo nivyo kuri byabaye hanyuma kandi igituma babatumye ko nukugira ngo tukwiye abereke yuko habagiwe impene si ibintu byo kurinda kubaza Yesu Kristo cyangwa umuprofete wundi ibyo byabaye uno munsi bivuga yuko icyo nabivugiye nuko abantu baserukira ubutungane Burundi wamusanga bavuga ibyo batamiswe n'abatwara ibyo nibyo bitera amakenga aho iyo misahe twari niyo tugaruka ko iyo misahe bavuze bati nakanabe nibamuzane nakanabamuzane yaba yavuzwe n'abantu ubona ko byigenga koko ari procureur byigenga afise ijambo n'ijunja kandi yubahwa kubera ico nukuri nta mutima uhagaze ivyo bitera igiteye ubwoba nuko ari abantu ubona bahengamiye ku butegetsi butigeze bushira mu imbere urubaza Rwanda daye baruzuruye ubunye n'imyaka 13 iheze urubaza rw'abicwe ibugenda na zibararuzurura urubaza rw'abana bicwe
ubwo hari naho ari ntango
imaza nyinshi igitsoro dashaka yuko zicibwa zose kimwe n'ukubereke
ubwo hari naho ari ntango reka tubibutse inshuti mwese ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Reverien mwiriwe neza
Mwiriwe, murakomeye.
Yego muri hega Reverien.
Ndi mu karere k'ibiyaga bigari.
Yego tuga ku ijambo kibazo cy'imvuyo.
Nje agomba kuvuga abantu ndamukire duwa mutumire. Uwo mushinga ntahe avuga ukuri.
Arakumva tuga ku ijambo.
Nje nagomba kuvuga kweri ibyo by'iyo mitahe. Leta y'u Burundi yasohoye jembo nayo ko ari ugusamaza amakungu kugira abone yuko bazi gukurikirana abanyabyaha kandi nabo ari abanyabyaha hari ibyaha bakurikiranwaho by'ubwicanyi bwo mu ntambara eka n'iby'ubu twe tubona yuko umunyabyaha atocira undi urubanza umunyabyaha mu bisanzwe umuntu arabye n'abantu basohoreye imitahe n'abantu bo mu bwoko bumwe nta kizera umuntu afitiye ubwo butungane bw'u Burundi turazi yuko bukoreshwa ntabwo ntibwigenga ariko umuntu agatangaye nk'uko mwumva ngo basohoreye umutahe perezida w'uyo mbe kubera iki ba umusohoreye ubu kubera iki imyaka ingahe 13 yari heze ko batari bwaye musohorere hakiri kare bavuga ati niwe yishe ndadaye ubu niho babonye yuko hari hageze yuko bamusohorere iyo mitahe gusa nuko bagomba guhumya amaso amakungu kugira bagire nabo barabe kugira baganire nabo bavuge ati natwe nimuduhababarire natwe turazi yuko twakoze ibyaha twumvikane ibijya birego basikanye muri sentare CPI kugira babicishemo umurongo abantu biciwe abantu ntibakurikiranwe ntibakirize imanza zabo basikanywe hariya muri CPI
mukanya turagira turasaba mushyana heya Atanazi Gahungu Atanazi Karayinga gire icavuze reka ariko tuhe n'ijambo rukunda bwiwe neza Rukunda muratwumva?
Ya ndabumva.
Muri hehe?
Turi muri Idaho.
Idaho muri Leta Zunze za America.
Ego.
Nduga ku jambo kibazo cy'imviro.
Ya jewe iyo mpa ndumbirize biganiro nk'ibi hanini bi bintera umubabaro kuko abantu batanguye kubiba amacakubiri mu Barundi nibo bagize nabi kuko iyo umututsi akoze icyaha hageze ko ahanwa abatutsi batsabahagara iyo abahutu bakoze icyaha hageze ko ahanwa bakavuga ati sibo bonyine bahanwa kandi ibyo bigaca bituma umenga baciye bareka abo bantu bagazoca babandanya bakorama akarorero buyoya yakubise code ayikubita bagaza inyuma y'umwaka abantu baricwa haza amatora aze aratsindwa atsinzwe mu nyuma arongera kubita iyindi kudeta agaruka ku gikenye atembagaza ubundi butegetsi icyo cyonyine cyari ikintu yategezwa guhanirwa turetse kwica abantu icyo cyonyine cyo gufata ubutegetsi bwa ntibantunganya akabuhirite icyo cyonyine cyari ikintu yari gukubitwa intahe mu gahanga mugabo ubu hari abantu bagomba bamushyigikira ku ibyo yakoze zari kandi umuntu akontoroye amabi yabaye mu Burundi gucira imanza abantu hari igihe bimwe babivuga cyewe nkumva sizi ngene no bivuga ndibuka mu gihugu hariho abantu bitwa amaboro ndibuka mu gihugu hari ukuntu baza bakazana abantu ngo bafashwe ngo babasaya ngo bafashwe bakayora abagabo bakabashyira ahantu mu gisagara umuntu akagenda avuga ngo uyu twarakoranye abo bantu bose bakabapakira amajumafu bakagenda nta n'umwe yagaruka ngabo yovuga ko yitwe nande boburanya bande ibintu rero nk'ibyo mpenda byumva ze bintera umubaba ahubwo abantu bise ndadaye namba ari buyoya namba ari wundi cyase ndabizi niba bahamagaze kuko arakayo diyo numvise RP yigeze gusohora umugabo yise ndada yavuga ati jewe buyo yanangeze baguma bavugana kuri phone bavugana nibyo bavugana rero izo diyo ziriho kuri YouTube hano niba bahamagaze bavuga ibyo bavugana ama ukuri kuzahabona kabaganda guye umukuru w'igihugu icegera cy'umukuru umukuri n'amashinga mateka nabandi bose bishwe kijya gihe abantu bamenye ku byukuri ababishe n'abahama abantu nabo amacakubira cyahaguruka namba barishwe n'abatutsi bibafatwe namba ndadayishwe n'abahutu bafatwe mugaba barundi bamenye ku byukuri abantu bagandaguye umukuru w'igihugu umukuru n'amasinga mateka abashikiraganze ico bya abantu bose babimenye ico cyo cyumvira cyanze murakoze
urakoze rukundo reka mushena atanaza karenga byimvira byashikijwe na Reverie na rukundo
ico cyimvira cyenda gishikiye rwose nti ha muntu yo kwemera yuko abishe ndadaye abishe abantu bari baratowe kandi batwara inzego zihambaye yuko byoguma mu karere gutyo bikaguma nk'umusururu ku rujo ivyo ntibishoboka kandi nibimwe navuga kare tubigumije gutyo umwana wa ndadaye uzomuha amahoro ryari uzomuha umutima utekanye ati barishe data mugabo harabaye ubutungane baratanze indishi ni ryari tuzomuha amahoro umwana wiwe n'umuzukuru wiwe ni ryari tuzobaha amahoro ariko urumva sindadaye gusa saba abantu bakuru batwara abandi bishwe hari n'abandi bishwe mu bwinshi abantu b'abahutu bishwe mu bwinshi muri kijya gihe ndada yapfuye hari abatutsi benshi bishwe mu bwinshi ivyo byose ni vyiza kugira tusube tubivuge tubishire imbere kandi vyari vyaratunganijwe muri Arusha muri Accord d'Arusha urubanza rwari gucibwa ahubwo reka twagiriwe nabi na Petero Nkurunziza atashizeho sévère buno nyene vuba agishikira ubutegetsi na tribunal penal special pour le Burundi buno nyene niwe yatugiriye nabi niwe yatugambaniye ahubwo ico bituma kumbura ubu biteye amakenga ni kuko yateze kandi abo yarungika imisahe bakaba bamwe gusa nico giteye amakenga nayo ubundi mu by'ukuri by'umushinga ntavuze cyo ndabishigikira rwose abishe ndadaye ntibashobora kubandanya bavuga ngo nakamizwe n'ingoma abishe abanyeshuri b'ibutandi bashobora kubandanya bavuga ngo nakamizwe n'ingoma abishe abahutse mu ruyigi ntibishobora kubibandanya yuko bavuga ngo nakamizwe n'ingoma abishe abana b'ibubu hajya ku nzira ushigisega ntibashobora kubandanya bavuga ngo nakamizwe n'ingoma ego hariho abantu bishwe mu 1922 kumbura babishe barashegeye nabone siho bakiri mugabo urubanza rwovuga ruti amategeko yatanzwe na naka umuntu yatwara igihugu yari naka amategeko kandi yanditswe mu mpapuro zimeze neza nibyo Severe yadufasha kumenya mugabo igaca ibihereza urwego rucimanza mugabo urwego rwigenga ivyo ndabishigikiye rwose
ubu rwi Severe gihe wagenwa nkuko twabivuze n'ikibazo twigeze gucisha ko tuvuga ko uyo murwi naho amasezerano yarusha yari yasabye ko yoca ushirwaho uwo murwi washizeho cyatevye cyane gose kandi ibibazo bishobora kuba ibibazo bihambaye cyane gose reka tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Joseph muri neza
mwiriwe mwandikije
mwiriwe neza muri hega Joseph
ni mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo
akandi kazina ninde
yiri Imana
duka ku ijambo ikibazo cy'imvuyo
munda mutirize umutumire ukarayenga
yarabumva duga ku ijambo
akabazo nashaka kumwibariza uri nk'umuntu w'umuyobozi hanyuma ukaza gutegura amatora hanyuma amatora akaba ugatsindwa noneho ugasimburwa ku mwanya n'ugutsinze hanyuma hashira iminsi mikeya akavuka ikibazo cy'uwo ugutsinze akicwa noneho nawe ugasubira ukamusimbura hagati aho ngaho habaye urubanza rwo kukubaza uko byagenze, urumva hari akangonongono wagira kugira ngo umenye kuri ibyo bintu ko hari icyo wenda waba ubiziho. Akandi kabazo ka kabiri, ese ari ingoma zihahitiye mukahise n'iy'ubu ngubu n'iyihe ngoma abona yaba yarakoze ibyiza, uretse ko nyine nta neza rubanda abona ingoma yaba yarakoze ibyiza ari iyihe muri izo zose? Saba murakoze utubazo twanjye nuko.
Murakoze Joseph Mukanya, turamuha ijambo nshya ntahe hatanaza karayinga, ariko reka tubanze tuhene ijambo. Kandi Bizimana, mwiriwe neza?
Oui, mwiriwe neza. Murakoni mwaramutse.
Mwaramutse neza, muri he?
Twe turi muri Canada.
Muri Canada, murafite ikibazo, murafite icyumviro, turiko tuvuga cyane cyane ku mitahe yasohowe na n'ubushikiriza amaza mu Burundi, isaba ko abantu bikekwa ko bakoze bafite uruhara mu bwicanyi mu igandagwa rya Mekio Ndadaye yahoze atwara Burundi, barangukishwa mu Burundi, eka abarungikwa mu Burundi bagafatwa bakarungikwa mu Burundi. Tugakwi ijambo ikibazo cy'icyumviro.
Yaje ni icyumviro, ni icyumviro nashaka gushikiriza ku bantu baguma baza ati ni kuki ubutungane bw'u Burundi butavuye umushinga nawe mutumira ari ngaho aje kuvuga yuko amaraso ya Ndadaye atokwijana uko nyene. None amaze kuvuga uko we yibaza yuko ni ryari abo bantu bari kuzokurikirana nimba ubu ho bararengeranyije ntavyonze. Ikindi nacho nashaka kuvuga uyo muntu mu nsiguro yatanze, nsiguro zose yatanze, ndiko ndamwagiriza mu nsiguro zose yatanze, naramwegeza avuga yuko ivyo we atishe Ndadaye yatanze ibirego bitatu. Nuzo ibirego bitatu ntanamwegeza amaso na yuko mubishe Ndadaye atawurimwo. Hama ikindi nacho ndi buvuge bigya igihe dosiye ya Ndadaye ni dosiye je nibaza ko ari ndende gose, si buyo ya wenyine abirimwo, tubiravye neza umengo n'abakoloni ababirigi babiri inyuma. Rero niba kiriya gihe aba tende DFDD itari bwakurikirane ivyo bintu, nuko hari mu gitsure c'ababirigi kandi hari ibintu bari barumvikanye kugabo, twibuke kandi yuko tende DFDD mu gufata ubutegetsi vyace mu biganiro. Ivyo biganiro vyabo vyaragize aho bishitse ngira bari barabivuganye. Rero uravye kuva muri 2015 hariyo imigenderanire yahagaze hagati y'abakoloni tuvuge ababirigi na CNDD-FDD. Rero muri ico gihe CNDD-FDD bari libre yo gukora ivyo bashaka vyose, ko ni uko tushaka kuvuga yuko amasezerano bari barasezeraniye entre bo twe tutazi ni nk'uko yahagaze. Twebwe abanyagihugu turabishima kubona iyo dosiye bayishize, abona ko ni nabyo twashaka, ahubwo bari barateze twaguma twumvira ni kubera iki batabikora. Ama abavuga nabo ngo ni politiki ya CNDD-FDD, ibyo n'ibisanzwe mu mikino yose ya politiki umuntu ariyaranja kugira aganya mato atsinda amatora.
Sozera Bizimana, ndabona akanya kagiye. Murakoze cyane rwose ku byumviro mushikirije. Reka duhe ijambo Atanaza Krayinga gica abuze ku byashikirijwe na bwambere na mbere na Joseph hamwe na
mu nshamake tugaruka kuri bimwe namye mvuga kuva mu ntango.
Yego,
mu by'ukuri abafise ibirego bose, ari leta y'u Burundi, ari abanyagihugu, ari uwo ari we wese afise ikirego avuga ati naka ndibaza yuko yanyiciye, yantoteje, yanyivye, nta bundi buryo buriho kumenya ukuri budaciye mu butungane. Petero Buyoya yarafashe kudeta, yagize kudeta usanga ari igihano gihanwa n'amategeko, nitubisabe abashimaza baruce. Petero Buyoya usanga yarishe Ndadaye, yari mu bishe Ndadaye, si abantu twebwe wewe cyangwa uwundi wese ari muri Canada cyangwa muri Etazi yobivuga, n'abacamanza bobivuga, kandi niko byari byategekanijwe mu masezerano y'Arusha. Uwundi wese yishe abana bibuta, abana bibuba, abahutu bo biciwe muri mu nzu baturiwe mu nzu mu ruyiki byinshi byinshi si twe twabivuga n'abacamanza nibo bo bivuga kuguma duterana amajambo rero ngo jewe nabuze abanje ngaha intega marangara je n'abaje bishwe ibugendana iteza ibiki n'ibiki ego nibyo birafise ukuri kuko bidukora ku mutima mugabo uzotwuzuriza ninde mu mushinga atahe azoba ari mu rwego rucimaza kandi yigenga kandi ava hanze kuko twe umenga vyohaza bisugora ndaguhe na kandi karorero hari abahutu benshi b'abarundi bafashije abahutu b'abanyarwanda kwica abatusi muri jenoside ya 1994 abo bahutu benshi baratashe bari Burundi turahagaranye bari hari amazina yabo arazi
muri ko muvuga ko abahutu b'abarundi bagiye kwicana mu Rwanda
ego haja nuko nyene abanyarwanda batabikurikiranye mugabo amazina arazi amadosiye arazi bari gukwegwa muri gacaca cyangwa bari gukwegwa muri tribunal penal international y'u Rwanda ahusha ariko hari abarundi benshi b'abahutu bafashije abandi bahutu b'abanyarwanda kwica abatutsi bo mu Rwanda ariko abo bahutu nta na rimwe nta muntu ugifiza bakorako kandi barazwi birazwi
ni kuki ayo mazina adatangwa ni kuki ayo mazina nimwe muyazi mutayatanga canke abandi bantu bakatanga
ndayazi je nabibwiwe n'umuntu yatwara juridiction gacaca mu Kigali niwe yabwiye ati pour des raisons diplomatiques kugira kenderane y'ibihugu byacu ntisosose kare rwose ntabyo twashize imbere twashize hejuru ariko birazwi none nk'abatutsi b'i Rwanda bishwe n'abahutu b'abarundi bobo bizohera ryari nico namavuga nti uburya gushira imbere abawe gusabishe cyangwa abawe gusabishwe si byiza kuko byama bica byerekana nk'uko umenga wowe uri umututsi je ndi umututsi bari babwiye ku iradiyo ariko umututsi yishe ntaco dupfana ntaco nshaka nuko dupfana na gatoni umuhutu yishe nawe ntaco dupfana naho yaba ari umurundi ntaje mu butungane
ndabona ko inzira ikiri ndende cyane rwose ya mushyantahe Athanase Karayenga ikintu cyo gukorwa kugira ngo ivyo bintu biri mu mitwe y'abarundi kwama bicana ha hifatishijwe ubwoko canke ibirego byose canke kutavuga kuri ikintu cyo gukorwa kugira ngo ivyo bive mu mitwe y'abantu abanyamerika baravuga cyane cyane canke abantu bavuga icongereza baravuga ati harakwiye ivyo bita paradigm shift sinovuga ko changement de mentalité c'est plus fort n'ikintu gihambaye kurusha ngaho hokorwa iki kubwanye kugira ngo
zero kubwaje n'ukuri nta kintu noshira imbere kiruta ubutungane ubutungane bwigenga kandi ubutungane bwumviriza bose ubutungane budatwara nyabahururu ubutungane kandi burera abarundi tukamenyera yuko umuhutu yishe ntiyishe ngo nuko ari umuhutu umututsi yishe ntiyishe ngo nuko ari umututsi uri umututsi ukica ntiwitege ko abatutsi tuzogushigikira ngo uri umwana w'iwacu ngo uri ibiki n'ibiki ibyo byarataye inzira nta bikiriho nta mwana w'ubu ushaka yuko yokumva yuko sekuru cyangwa inakuru yishe cyangwa yishwe ngo nuko ngo yari umututsi cyangwa yari umuhutu ngo none twosha tubipfukapfuka ngo kuko turi abahutu cyangwa turi abatutsi ibyo ni ibintu bitashoboka na gatoya ibyo bya paradigme byo guhindura paradigme bya mentalite ni byiza mugabo twebwe turafise intahe mu migenzo y'ikirundi turafise intahe kuva kera abantu ntitwemere haze ubutungane gusa ubwo butungane bwo kandi burashoboka hanyuma icyo nukwifuza mugabo bizaze ko serivisi azoshika vuba ni uko Petero Nkurunziza yohindura umukenyuro akagira ati mbese barundi by'ukuri hanyuma mvege mu rubanza abishe mvege mu rubanza abishe abana b'ubuta
ndabona kanya gasinakihuta Athanase Karayenga ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo muganire ni radio Ijwi ry'Amerika abandi batekiti twa twatumiye nibaza ko ashaka kuba bagize ingorane mu minota ya nyuma turabashimiye rero aba bafashe telefone zabo bakadutera kama kugira ngo bashikirize ibyumviro eka nibibazo bafise. Murakoze cyane rwose, turabashimiye kuba mwateze amatwi ikiganiro cyacu muri sanga cyo munsi. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza kandi mubandanye mwumviriza ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika.
Frederic Nkundikije, urakoze kuri muri sanga utugejejeho nshuti z'Ijwi rya Amerika.